Hariho umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa nko guturikirije mu bumwe Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu
Turabaye kaze nchuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro kijyanye n'iby'amagara y'abantu kansonga no kamenya. Kino kiganiro kiza kugaruka ku byerekeye iby'incanco haba ku bavyeyi bibungenze haba no kubibondo aho tugira duhereza akaryo abavyeyi bari mu kibano eka nabo tuza gusanga ku ivuriro mugenzi w'ugwaruka ryo mu gisagara cha Bujumbura muri komine Ntahangwa kumutakura batuyagire kuvyinkurikirane z'incanco ico zimaze ibihuha bivugwa kuvyerekeye izo ncanco ikabongere batuyagire uruhara rw'umugabo mu gukurikirana incanco hawo muvyeyi yacibungenze ekani yamaze kwibaruka mu mpera za kino kiganiro turanayaga n'umuganga asanzwe ricegera c'igivuriro ritoya ryo kumutakura atuyagire uko abavyeyi bakurikirana ikirangaminsi c'incanco ibiyago bagirira akwivuriro ingene babakira yongera tubwire uko bakorana n'abaremesha kiyago mu gusanga mu kibano aba babibagiye canke bibagije gukurikiza neza izo ncanco mu nyuma mu guhera heza baragira ico bashikirije na cane cane gutanga impanuro kuri abo bavyeyi eka nabo bagabo batibuka guherekeza abapfasoni babo ku ncanjo kino kiganiro mu giteguriye nanje Christian Nsavier ntabasubiye kubaha ikaze mu gutanga reka twumvirize no muvyeyi dusanze mu kibano aba mu kinama kinama ca Bujumbura muri quartier Gitega aratubwira uko yitaho incanjo z'abana biwe bagira kuri ndwe
kamaro kuri ncanjo kuvuga yuko icya mbere umwana baramukingira gasama n'izindi ndwara za mugiga titanusi ibintu nk'ibyo kugira umwana akurane amagara meza kuko umwana atacanjwe arakunda gufatwa n'izo ndwara
wamuzi ryari ingeri inkurikirane z'incanjo zimeze
ukwezi n'inusu abiri n'inusu atatu n'inusu
Bega ntagiye birabishika mu kibagira ugasanga mwacerewe cyane mwajeka
hariho usanga nyene agacererwa cyayivanye nuko umwana abagwaye kwa ntiwogenda kumucanjisha gwaye ukacusanga uracerewe bivanye nuko umwana yarafise ikibazo kwerije barabitwigisha tumwana ashushe akabafise ingwara kanaka ntugenda kumuteza ugo rushinge keshi baragusubiza n'inyuma tubazugenda uvuze umwana banzakire uzomugarukana
Mugana nacho vyica.
Oya barambara rumutera gusa ijya minsi urumva yuko iba iciye yigira imbere. Mugabara rumutera. Nta kibazo. Barahari batavyitaho nkeka bivanye n'ubuzi babafise cyane kutita abana babo. Hari abantu bafise ubunebwe nyene ugasanga nti bariko baravyitaho iby'abana umwana ahubwa ati ibyarimenya ugasanga umwana kuranya yamagara mabi.
Bega mu kibano yo muri ko mureyagara abone bapfasoni mwebwe musanze mukurikirana izo cancu mukazereza abana banyu ntagiye muramubwira ivyo biyago mukayaga nabo batavyumva
abo turi kumwe turabiyaga nk'umuntu wabonye yuko atari karakurikira izo vaccine neza mu kibano baye cumuhanura
tuve mu kibano duhishikire ku ivuriro ritoya ivuriro mugenzi w'ugwaruka yo kumutakura tuhasanga abantu bavyeyi batuyagire
Umwana afise amezi icenda dose yazi rose iya mbere ayifise indwi kuva mbere kwa kabiri nako ayifise abiri n'inusu kuwa gatatu nako yari ifise atatu n'inusu
asigaje zingahe
aja zibiri ubw'umwaka n'ubw'umwaka n'inusu
mwebwe nta kiyago mugira n'umugabo wanyu kugira ngo aguherekeze
arose umwanya twatujyana kese kubona kujyana ifise inda
ari gihaze
Yeah,
yeah,
ikimanda kabite umukabiyaga kimwe nuko mamuhoza mu rugo umukabiyaga mukahuza hama kaguherekeza kayimubwira
mbe mwashobwe kubiyaga imbere yuko umuntu abana mufata nice muzi cyo cyo kuvyara umwana mwari mwa ibihaza ubwa mbere
yego
afisa medi cyane
amazi kuronka incancu zingahe
urugira kane
nokuvuga gusigaje zingahe
zibiri
Ndiko numva ifashe ku mutwe kandi ari umwana wambe.
Eh narabyitse. Ngifise ndayiwe aho twaje ko rivagise barabitwigisha.
Eh.
Biradufasha muko gira ntitwibagira igihe cyo gucancisha abana. Eh naje cyenye.
Umugabo none
ari ku kazi. Oya nuko yari ku kazi ubwa mbere twarazananye ngira n'ubundi niyo bafise umwanya tuzozana. Bakavuga ngo ngwiga haga tujya guhingisha abana ngo bari ingwara babatenga kugira baraba basoda bafitemo umubiri kubakomeye ngo aciye agwara afite abasoda bakwiye ngo agumye akomeye naho abafite abakwiye sinzi nyine
amezi cyenda kugira agira amagara meza kandi akura imeze neza yego nabibwiye n'abaganga kandi nabibonye no ku babyeyi abandi
mubahehe
ubu byasaze kujya mbere barahari batita wabana babo ugasanga yabyari wabo na mwanya gira kugenda kunita umwana wiwe uko ya bivana bivana no mukobwa ko ameze ari uduka sanga yabyaye paxida tabyo yiteguriye
aca tinya kuza
eh agacyabura n'urya mwanya naroge n'umuntu amukurikirana uko
bega abaremesha kiyago barashikaho muba
Ego barashikaye amahoro
ubahe
kumubone
kumubone ni kure
ariho gusa kumubone ririho nyene ntibarajugurura
iriho hafi ningaha kuri wewe
nafise amezi cyenda naje nye kumutedishinga kugira ngo amagara meza kubera abaganga batubwira ati mutaje kumuteza imiti ugukoza amakosa nkumva nyine n'ababyeyi badukuriye bakabivuga bariho nkuba bakavuga ati nta mwanya afite wo kujyana umwana kwa muganga gusa nawe utamujyana ugukoza amakosa kandi ubumugiriye nabi biruha abo nabo babivuga n'ibyabo gusa abo bariko baragirira umwana nabi aho mba ntabyo ndumva bavuga
kibutse bariko barakurikira aho dusanga ko turi mu kiganiro kansonga no kame kijanye n'ivy'amagara y'abantu aho twahisemo kuvuga ku vyerekeye incanco mwumvise ivyo ababyeyi bayaga dusanze kuri iyo vuriro mu kurangiza reka rero duhereza akaryo umuganga asanzwe ricegera c'uburongoye iyo vuriro mugenzi w'ugwaruka ryo kumutakura atubwira uko vyifashe ngaho
biba ari vyiza hanyuma hari gihe usanga nk'umukenyezi aba yibarutse icyo twokwita cesarienne yibarutse ariko bamukoze bambwiriye cesarienne aho kenshi tora tubona abakenyezi baherekezwa n'abashinganaye babo kandi turabishima vraiment intamba misikirenga gusa nuko abantu benshi si benshi ariko ni bamwe baraza bagatanga ama adresse atariyo ugasanga niyo hagize igihe uco kuja kumurondera ugasanga uragiye kumurondera kuri adresse baguhaye ugasanga si haba bakakubwira yuko uwo muntu batamunzi iyo niyo ntamba minyamukuru tumaze kubona kuko iyo umuntu atanze adresse yo biroroha kumuronka
yego ko babikorera iki babashaka kumenya aho babaguze
bon hariho benshi hariho abagore umengo uko no bivuga ngira ni negligence cyanke ego hariho benshi usanga atazahaba agaheruka yahimukiye hari n'ukubwira ati genda cyari mushasha
afa kwikura kugira ngo ntagire
ego akikura kugira ngo ntaburi cavuga hariho kubwira ati ndahimukiye ndi mushasha hariho kubwira ati adresse ntayonzi hariyo nundi aca yemera kukubesha kuko ngira ngo abayiyumvira ati batoza kundondera ego ugacusanga arakubesha aguhaye adresse itariyo
bemeze gute za ncanco shasha
ncanco shasha za malaria twebwe ntiziradushikira twebwe turagwiza ama EPS ico twovuga ama EPS hari inyigisho ziba imisi yose mu gitondo izo nyigisho turagerageza kwiyamiriza ibihuha tugasigura tukabwira abatonze ko woja gusigurira mu kibano uwo ube ababegereye bakababwira yuko ikintu cyose kibazazaniye ari uko bokwitura kugira ngo baronke inyishu yo kuko umuntu arashobora kwiyadukiza akavuga ikintu kitari cyo kugira ngo aburabuze abandi
imbere y'ikintu kiganiro kirangira abatu yagiye bose barafise ico bahanura
byerekeye urucanco akamanu atera abapaso no guhagurukira twese rimwe tukaza turakurikirana abana bacu nibwo Burundi bwejo abagabo nabo hariki umugabo usanga yafatiriwe n'udukogwa ntaguherekeze mugabyo bavyiza yuko abagabo nabo baza baraherekeza abakenyezi babo
umugabo umugabo namugira ati yuko yozari itaho incanco za z'umwana kuko hariho n'ingwara zishobora gushika
nubahanira nyine bazaze barajyana abana kuri infax
nabwira ati nimujyane umwana kwa muganga kugira agire amagara meza
manuro tubaha nuko ica mbere bategerezwa gukurikiza ikirangaminsi cyo gucandaga abantu hama tukabereka n'ingaruka mbi zo kudacandagisha abana turagerageza kubereka yuko mu bindi bihugu hariho ibihugu batanga amahera kandi menshi kugira ngo abana babo bacandagwe ariko twebwe twagiriye ubuntu incanco tuzironka ku buntu rero tukababwira yuko badakwiye gutakaza ayo mahigwe ahubwo bakwiye nyene gukurikiza ikirangaminsi baba bahawe n'abaganga nk'uko biba bizwi n'amategeko impanuro twoha abagabo no guhimiriza abakenyezi babo abafasha babo kwihutira kuzana abana kuko iyo umugabo mu rugo agize uruhara ngo akabikurikirana ucusanga n'umugore agira bimutera intege yo kujana umwana kwa muganga kuko hariyo abusanga bagira ubunebwe ariko iyo umugabo yibutse yuko umwana ategerezwa gucandagwa arahimiriza umugore wiwe akamubwira ati jana umwana kwa muganga bamucandage yego
aha ni ikiganiro kijyanye n'amagara meza kansonga no kamenya kigarukiye tuzasubira mu nziza nk'ayamango murakimeza
Ariyo musongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isidawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu